mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 ni metero 22, mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Ishuti ya bose. Muri kumwe na Fidel Yongabo mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ndare kwa gatanu ndizeye yabaye umwami wa nyuma w'u Burundi. Ndizeye umwana w'umwami Mwambutsa wa kane Bangira Icenge yabaye umwami w'u Burundi kuva mu mwaka w'1915 gushika mu mwaka w'1966. Ndare wa gatanu ndizeye yimitswe ku itariki imwe y'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'1966, nyuma yuko akuye se wiwe ku itariki 8 y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1996. Abakomoka mu nda y'ubwami bakaba bavuga ko yatawe mu rudubi n'abari bafise umugambi wo gutembagaza intwaro y'ubwami bamugize ikiraro kugira bashikire ubutegetsi. Yafashe izina ry'umwami Ntare wa gatanu, yarafise imyaka 19 icyo gihe. Yakuwe ku butegetsi na kapiteni Michel Micombero inyuma y'amezi atatu gusa ku itariki 28 y'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1966. Micombero yaciye atangaza umuzo wa Repubulika mu Burundi yabereye perezida wa mbere. Ntare wa gatanu yagandaguwe mu mwaka w'1972 mu buryo gushika ubu butarasobanuka nk'uko bivugwa n'abakomoka mu nda y'ingoma y'ibwami i Burundi. Muri iki gihe bibuka imyaka 49 ijana ku myaka 50 cyane igice cy'ikinja na ndize yagandaguwe bifuza gusubira kwibutsa leta y'u Burundi umugwi ujeje gukuri no kunywanisha abarundi severe n'izindi nzego zijejwe ubutungane ko bidashoboka ko igice cy'ikinjana gishika umwaka uza bakiri mu mwijima ukuri kutaraje habona mu gihe babona ko urupfu rw'umwana w'umwami rwabaye akamizwe n'ingoma. Mu kiganiro muri Isanga twatumiye Madame Agnes Nindorera ari mu bashinze ishyirahamwe Fraternite Ishyaka ari Bujumbura mu Burundi. Idefonse Rugema umuganwa w'umunda ingoma ayoboye ishyirahamwe rishyira imbere ubuyobozi n'imikorere y'intwaro y'ubwami Ligue Monarchique Burundaise ari mu Bwongereza, na Ciza Remy Muhirwa ayoboye komite umugwi ku kirimba w'abaganwa bari mu Bubiligi komoka abari mu gihugu cy'Ububiligi no mu Buholandi, muzukuru kuri nyina w'umwami Mwambutsa wa kane akaba n'umwishwa w'umwami Ntare wa gatanu ndize ari mu Bubiligi. Batumire mbanje kubaramutsa mwese. Mu ntangamarara nagerageje kuvuga ku bijanye n'umwami Ntare wa gatanu ndizeye. Uretse ibyo navuze mu ntangamarara, abatazi byinshi ku mwami ndizeye nibihe umuntu yokongera ko? Reka mbere kuri wewe Idefonse de Rugema.
Murakoze kuduha ijambo. Ndizeye Karori ni umuganwa umwami Mwambutsa Bangira Icenge yari abafise abahungu babiri, umuganwa Ludoviko wa Gasore n'umuganwa Karori Ndizeye, akagira n'abandi bana b'abakobwa. Mugabo nshatse kuvuga ko yari afise abahungu babiri gusa. Hanyuma murazi neza yuko Ludoviko wa Gasore ari incungu y'ukwikukira ku Burundi, azwi cane n'abarundi nka bose. Uwo nawe akaba yagandaguwe ahejeje gutsindira umugambwe wiwe Iprona, umugambwe Iprona waharanira ukwikukira ku Burundi. Iyo ntsinzi akaba yarahe kutahukana agandagurwa rero umugambwe Iprona tumaze ukwezi kumwe utsinze. Muri icyo gihe rero muca mwumva yuko umwami Mwambutsa yasigaranye umuhungu umwe ari we umuganwa Karori Ndizeye. Igihe rero agandaguriye mukuru we umugano wa Rudoviko Rwagasore ico gihe Karoli Ndizeye yari afise nk'imyaka 14 gusa yari akiri muto kandi mukaba muzi mu Burundi yuko mu bisanzwe hatorana ingoma abana b'abahungu ata mukobwa canke umukenyezi atorana ingoma y'u Burundi aho rero zarateye amakenga umwami Mwambutsa kubera bari baheje kumuhekura umuhungu we w'imfura hanyuma aca arondera ingene asa n'ubuhungisho umwana we yari asigaranye Karoli Ndizeye kugira aje kubandaniriza amashuri hanze 62 umugani wa Karoli Ndizeye niho yarongikwa na se kwiga mu gihugu cy'u Busuwisi murumva ko twari duheje kuyikukira umwami Mwambutsa yaragize ibibazo duheje kuyikukira kubera yarahije kuri umuhungu wiwe w'imfura hanyuma haba icuka kibi muri politiki y'u Burundi kubera n'abagwanira hamwe n'abari bafatanije urugamba n'umugani wa Rudoviko Rwagasore byabaye nk'uko babaye nk'abasubiranamwo mu nama nshingamateka hatangura kuba icuka kibi gifatiye ku moko kandi murazi neza yuko muri iyo myaka yo kwikukira ariho ibihugu byose muri Afurika byariko birashaka kwikukira ariko araza umuzi wa bita aba nationalist
muravuze rwose yari yamuhungishije kubera ibintu bitari bimeze neza aja kwiga iburaya yamaze igihe kingana iki
yamaze yo nk'imyaka 4 niko novuga kubera mu 65 tubanje gusubira inyuma gatoya murazi neza yuko ariho umwami Mwambutsa bangira icenge yategwa ku Kirimba bari mu kwezi kw'icumi itariki 18 ijoro rishira itariki 19 aho niho bamutera ku Kirimba abashatse gutembagaza
mubuze abo bantu mwashaka kubwira batwumviriza bari bo abo mwibaza ko bateye Kirimba cya Mwambutsa
aho nagomba nshikire kwingene Karoli Ndizeye yagarutse mu Burundi 1966 mungareka nishuye kuri icyo kibazo murazi neza yuko mu Burundi nk'uko nari ntanguye kubivuga hatanguye kuza ibintu byo gutangura kwinubana mu bifatiye ku moko ari uko bivuye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda murazi yuko habaye ingorane abahutu bagasubiranamo n'abatutsi bagize revolution bavuga yuko yari ihagarikiwe n'ababirigi bahagarikiye abahutu kugira bakubure intwaro y'ubwami bavuga yuko yari iy'abatutsi ibyo rero byarashatse kuza mu Burundi naho ariko rero kubera abarundi bayoboka cyane umwami kandi bari bagize urunani ibyo bintu byamo barabyirinze ntibyashika mu gihugu mbwa murumva yuko impera n'imperuka byatanguye kwinjira mu nama nshingamateka 62 mugabo biba ari uko umugani wa Rudoviko Rwagasore agandaguwe aha rero nshatse kuvuga yuko bateye ku Kirimba ari ababandanije ico ciyumviro kuko bokora nko mu Rwanda bavuga ati reka natwe twikure ko umwami igihugu tucigarurire arakagwira rero gatoya n'ukuri aha mu nyube neza turakunda kujaniranya n'akagwi gatoya abahutu bateye ku Kirimba c'umwami hanyuma bateye igisirikare cy'u Burundi kirimo abahutu n'abatutsi n'aharimo abemu bifata nabi gusa abahutu n'abatutsi bagiye kurwanira ku Kirimba igisirikare kitarimwo bose kiratesha abo bagomba kwica umwami bagomba gutembagaza ingoma y'u Burundi hanyuma muri abo basirikare bagiye gutabara umwami haciye havamo akagwi k'abatutsi aho gushikiriza intwaro gusubiza intwaro umwami Mwambutsa baciye basa n'umwinuba ahubwo ya kudeta yatangura kakagwi k'abahutu ica yigarurirwa n'akagwi k'abasirikare b'abatutsi
ntaguciriyemo nico cyo cyatumye umwami Mwambutsa aca ava mu gihugu kubera icyo
egome byara mu teye amakenga kandi yari asanzwe akitswe n'amagara umwami Mwambutsa nibyo abantu batazi yari akitswe n'amagara kuva 62 ingwara yaragwaye hanyuma akama agenda kwivuza muri icyo gihe rero bamutera inyuma yaho nibaza ko nta n'indwi zibiri zaheze yaciye aje hanze hanyuma agiye hanze kwivuza kakagwi k'abashatse kwigarurira intwaro baciye rero baboneraho akaryo ko kumuheza hanze kugira ntagaruke hanyuma rero niho rero bica bifatana n'ibyo by'uko bahavuye barondera umuhungu wiwe yari asigaranye ari umwe
ntaguciriye mwabuze ko yari asanzwe ari bura icyo gihe yari buraya icyo gihe biba ntiyari bwagende ntiyari bwaje buraya
tugihe murumva neza yuko uko ugomba kwica umwami no gutembagaza intwaro y'ubwami zabaye ku itariki 19 z'ukwezi kw'icumi 1665 muri icyo gihe umugeni wa Karoli Ndizeye yari mu Burundi yari mu Busuwisi hanyuma indwi zibiri ziheze nk'ukwezi kw'11 niho umwami Mwambutsa yari hanze hanyuma agiye hanze kakagwi k'abasirikare b'abatutsi nganaho nyine mu nyuve neza ntibari batumwe n'abatutsi bose nibo baciye batangura gukurikirana kakagwi k'abahutu n'abandi batarimwo barajaniranije bashaka guca urubanza rw'abagombye gutembagaza kwica umwami bagombye gutembagaza intwaro y'ubwami
murazi
neza haba ibintu byo guca imanza mu kwezi kw'12 ko mwaka nyine 1665 hakicwa abantu batari bake kandi ibyo bakabigira ku izina ryabo badatumwe n'umwami umwami murumva yuko yari agitwara arababwira ati izo manza muri ko muraca mubanze mutenyenye ngaruke mu gihugu nyagire abantu mwica ku izina ryanje kuri icyo kibazo mubajije rero umugani wa Ndizeye yari akiri mu Busuwisi ndaza kubabwira mu nyuma ingene yagarutse mu Burundi rero
yego nashaka nze kuri Remi Muhigwa wobandaniza ko ukavuga igihe yagarutse mu Burundi
cyo nibuka kuri intare bagacyane Burundi imbere yatarabaga bagacyane cyo nibanwa Karoli Ndizeye ndamwibuka neza muri 1964 yaraza muri yaje muri vacances icyo gihe uwo mwaka nabakurikiye nabakwitare y'ubujumbura hamwe na notre grand-père Mwambutsa Karoli yakaza muri vacances umwana w'amahoro uvuga afite ubutware afite nyine kujya yasa neza yari ari mu mahoro ndamwibuka akina ari muhira nyene ibintu bya famille on a bitandukanye nkana iyo pense que des fois ça nous dit histoire n'ibindi iyo ipfunde yizi nari umwana afite imyaka 10 ngiro yari izi muri famille rero yaraje muri vacances amasubira inyuma Mwambutsa nawe yagiye en deux fois abanje kugenda muri Congo amaza mu Burundi amusha agenda i Burayi iki gihe muri 65
yego iyo precise ni uko umwami n'ibyo gira mutere ku Kirimba yarabaye nk'uhungira muri Congo hanyuma mugabo agarutse niho yatangura kwitegura kugira aje kwivuza hanyuma rero ibintu byakurikiye ni iby'uko abagombye gutembagaza intwaro y'ubwami bateye umwami ku Kirimba bagomba kumwica havuye hacaba imanza izo manza ziba umwami atari hari akiri i Burayi kwivuza hanyuma rero abagize izo manza urumva abari gufugwa cyane yari Micombero na Simbananiye yari secretaire d'etat à la justice urumva rero bacira imanza abari bateye umwami ku Kirimba no kuvuga harimo abahutu benshi ni uko byagenze hanyuma rero bica bisa n'uko umenga n'abatutsi bari kwacira imanza abahutu aho rero niho ibyamoko byagiye gukara kuko igihe bacira izo manza hariho n'uwahoze ari umushikirangoma wa mbere Bamina Joseph kandi akaba yari umugendanyi wa Rwagasore urumva nawe nyine bamuciye urubanza rwo gupfa mu kwezi kw'12 n'abandi
nashaka nze kumenya ngene Ndizeye yagarutse mu Burundi yagarutse mu Burundi muri icyo gihe
urumva narengeze ngaho haciye imanza mugabo ikintu murazi neza yuko habaye ubwicanyi bwa mbere bufatiye ku mwoko bwabaye Muramza aho bica ubusangana ibyo rero mu gihe bibaye niho byatanguye kwerekana ko ari icyuka kibi mu bwoko bw'abahutu n'abatutsi bifatiye kuri izo manza zaciriwe bamwe bakicwa abandi bagafungwa urumva rero ntare wa gatanu yagarutse mu Burundi mu kwezi kwa gatatu mu 1666 atumwe na se wiwe umwami Mwambutsa amubwira ati genda aramutuma agende guhumuriza Abarundi ababwire yuko ariko aratora mitende agira aganuke azoganuka vuba iryo jambo ryavugiwe i Bubanza itariki 12 zavuzwe kabiri itariki 17 n'itariki 24 ukwezi kwa gatatu 1666 hanyuma rero aho niho ubwa mbere umuganwa Izeye Karoli yagaruka mu Burundi kandi mbumva yuko icyo gihe nta bintu byo gukura se yarakigamburukira se nta bintu byo gukura se byari bigatangure
reka mbaze ntandukire kuri icyo kibazo mbaze Remi Muhigwa muravuze ko atamigambi umuganwa icyo gihe Ndizeye yarafise yo gukura se kuba byarashitse bikaba muravuga ko arabamutaye mu rudubi nagomba mbaze wewe Remi Muhigwa byagenze
gutse cyo nyene mu mujyango nabona numva niko bamwe bari hasi yiwe basa naba bakiri bato batangana nka Muhigwa se wanje arakuze gatonya yumviye ko ubabagize neza kushutiraho Karoli kugira ngo igihugu bakivuga nyine bakijere ibuka ko se wacu Muhigwa yarabujije akabwira ibyo mushaka gukora ibyo namba nta muzoshika ariko niba nteza amatwi harimo beau-frère wiwe harimo abandi bari hafi ndavuze amazina na Micombero yari le premier secrétaire wa défense yazanye u Burundi na Muhigwa ari premier ministre yakunda kuzimuhira n'ibiki n'ibiki acayamwo na uriya Kiwama ajamwo n'abandi baramukonganga buhoro ati ndaremera azinga kwabira neza nta bundi umwana atarafite amambition politique exagéré bien samuel agua
yarafise imyaka 19 icyo gihe
19 vraiment nk'umwana ushikekereje kandi uruhande yiwe niba yafise iyo migambi yo gukuraho ubwami wewe sigiwe nambara gatoni cyahise ngo yarameze umwaka umwe mutatu na kane ngo yarameze imbere wawe undi nyene umwana w'umuryango mu prince yari muganwa iteka yego
Micombero yamukuye ku butegetsi ku itariki 28 y'ukwezi kwa Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe 1966 icyo gihe yaciye aja he Ildefonso
aha nibaza ko twandamiza aho nari ngeze urumva icyo gihe se wiwe amurungika guhumuriza Abarundi kuko murumva hari aheze nta mezi hafi ane umwami mwambutse atari mu gihugu hanyuma rero atuma umuhungu wiwe izo sinabisubiramo nari meje kubishikiriza hanyuma rero umuganwa Ndizeye arasubira mu Suisse aza gushikiriza se uko yabonye ibintu n'ingene bamwakiriye n'ingene abanyagihugu bamurindiranye igishika cyinshi aha rero ibintu byagiye gukomera mu gihe mu kwezi kwa kane niho murumva yuko umuganwa Ndizeye yari akiri mu mashuri yari akiga ariko yaragendeye igihugu cy'Ubufaransa arakigwa n'umukuru w'igihugu w'icyo gihe kandi umukuru w'igihugu yari akomeye cyane mu mateka y'Abafaransa mu perezida witwa Charles de Gaulle aramwakirana iteka kandi Charles de Gaulle benshi bavuga yuko naho yari perezida wa Repubulika mugabe yari umumonashiste akunda intwaro z'ubwami hanyuma rero mu nyuma niho yasubira mu Burundi mu ngo zitumvikana kuko aho yasubiye mu Burundi atabwiye se abagomba gutembagaza intwaro y'ubwami ari abo tuvuga ba Micombero na Bananiye urumva nibo bagerageje kugira agaruke mu Burundi kugira bamwimike atware mugabo rero byabaye nko kumuta mu budumi nkuko twabivuze kuko ingoma y'u Burundi niwe yari samuragwa w'ingoma y'u Burundi nta wundi bariko barayigwanira niwe wenyine yari samuragwa w'ingoma y'u Burundi urumva igihugu yarazi ko ariwe azokiramutswa mu minsi mike aho rero nta kintu novuga ngo yari kuragwanira gutwara ingoma yari nk'iyiwe hanyuma agarutse mu Burundi urumva niho rero ivyo umwene wacu Remi yari kuravuga ngaho abo bamuja mu matwi baramwemeza yuko kandi icagiye kumugondoza nuko yabibwirwa na bamwe bashikira mu muryango inshuti ziwe n'abandi hanyuma rero niho bamugondoza acaguma ngaho mu Burundi hanyuma mwambutsa yari yavuze yuko ashaka gutaha suvuga ngo ashaka gutaha yari yakize aratanga n'itariki yuko asubira mu Burundi itariki 25 z'ukwezi kw'indwi 1966 mugabo rero kubera byari bigoye kugira abo bagomba gutembagaza intwaro y'ubwami babiborohere nuko mwambutse amaze gutaha byari kubagora cyane kumvisha abanyagihugu ingene bakuye umwami kandi ari hari bizari kubona barabati bamutamurudubi ko byagenze n'ibintu twatoje kandi n'ibintu twabwiwe n'ababibonye urumva rero kugira umwami bamuheze hanze umwami mwambutsa muheze hanze iyo tariki 2025 zo kwezi kwindwi baciye bagerageza gusha umuhungu wiwe kugira avuga ijambo ryo kumukura ryo kumuhagarika kumukuraho sinovuga ko ari byo kumukura ntibyakunda kwari kumuhagarika hanyuma rero iyo tariki batabeshyira imbere y'uko umwami agaruka umwami mwambutsa agaruka iyo tariki bayishyira itariki 8 z'ukwezi kwindwi rero niho ko byakibigenda
reka abandanize ngaho Remy Muhigwa mu nyuma byace bigenda gute muri make amaze kwimikwa muri ubwo buryo ibyamaze igihe kinini byamaze amezi atatu micomiro acagira kudeta zana Republika muri make bwo tubwire ingene byagenze inyuma yaho iyo umuganwa icyo gihe ndize yari yimitswe muri ubwo buryo mwavuze yari yabaye umwami ntare wa gatanu byace bigenda gute
kuri make urumva ngenda n'amezi atatu gusa baciye cy'umwami nyine yacaba icyo bita ngo sinzumva mu kirundi bizite ofisiyeri muri muri Congo kwa Mobutu iyo mu mutwe w'iperezida wa Zaire Congo yitwa Zaire icyo gihe nuko rero ari kwa Mobutu i Kinshasa niho bacaga ibyo kudeta ize sirumva n'ibintu byatanzwe mbere n'abatarashimye ibintu ubutwari bw'ingoma yiwe acamura organiza bizite ofisiyeri muri Congo Zaire de l'époque rero ari muri Congo niho bacaga kudeta abantu bose bakwicwa n'inkuba namwe mubyumva nuko byagenze
muri icyo gihe yaciye aguma muri Congo cyangwa yaragiye i Buraya byagenze gute muri uwo mwanya gushika ibyamushikiye mu 2022
bimake amaze nk'inzwi cyangwa inzwi zibiri Kenya cyane iminsi mike mu mutu wa cyane amufasha kugenda i Buraya kuyabona yaje kwatasha ubundi asha agenda i Buraya agenda kwa siwiwe kwa mwambutsa iki asaba ikigongwe yako kajiwa ngo ibyo byose uyu mubyeyi yambwiye ati nta kundi byabaye nashaka kuba mu Budage umubyeyi wiwe mwambutsa nawe mwambutsa ari mu Busuwisi wewe agenda asiba mu Budage kuko mu Budage nanye yarahinze ashaka kuba mu Budage kuko yabanje guca muri Busuwisi kwa mubyeyi
yego byagenze gute kugira ngo agaruke uburyo yagarutse mu Burundi 2022 byamubwiriyemo kugandagurwa byagenze gute muri make
oh cyagenze gute cyagenze ni piège na ide fonte za kuri kwisi za mu ni piège bamugiriye ni piège bamugiriye kuko atsuye atashe bamukuye ahungiye mu Budage yatangiye kugira amafaire kuba on d'affaire ikongereza amafaire kandi bikagenda neza ashaka kwikomeza no komeza umuryango hanyuma aca ngaha mu Bubiligi ari mu Bubiligi yakumwe n'abagenzi biwe n'uwitwa Emmanuel Biha kuza umukyara wiwe muganwa Emmanuel Biha n'abandi ariko biyumvira tutagere nk'umukuru w'inzego y'urugendo rwa business rwa affaire muri Uganda cyangwa Arabiretse icyo gihe sibanani nawe nyine yari ngaha icyo gihe atame yo kaya unaijia nini bari balungitse umudamu w'umunyarwanda kazi akorera aja matwi imani ya ntare Karoli amubwiye ati wino muri Uganda nta kibazo ushishikara kazi kawe ako kudandaza yo icyaje yari mu mafia yari Karoli ati agiye inze yema umwami arabyemeye agiye agenda yobi akinaye yobi kwa abashiki bintu bari bari umujyi wanje niho yari yamunye bwa nyuma arijina mtana wabo nawe nyine ko yaraje
ile fonse bandanizaho gatoyi unyarutse tuce tuza ku kibazo nyamukuru tushaka kuvuga ngene muri komusara ko habitohoza nashaka abari ko batumviriza babanze bumve urukurikirane guke ibintu byagenze bigashika aho uvuga ko yagandaguwe mu mwaka wa 1972
undi ye ile fo akanyagi ashaka gusubira mu Uganda umujyi we yaramujije yambwiye ati ibyo amafaire aya mafaranga agiye kurwanira amafaranga yiwe aferi yiwe bibireke si byiza kwiwewe kugira ugende muri ya bihugu nubwo Uganda atari Burundi si byiza kugenda hariya ariko Karoli yumvije se biwe aragenda
muri make de defense herageza abantu bumve ingene byagenze gushika ingene yagarutse agashika i Burundi akicwa mu 2022 muri make cyane
yego muri make cyane reka tunse n'umwunganira rimwe urumva nuko tuzavuga ibintu uko byagenze kandi kuko hari abayitoza izerekana mu kwezi kwa kabiri ko mu 2022 ego simba nani avuga yuko bahuriye mu hoteli nambari Hilton mu Bubiligi ngo bagahura batari babiteguye mugabo byari bizwi neza yuko simba nani yari yabiteguye hanyuma barumvikana yuko icyo cyimbiro cyo kujya Uganda aravuga yuko yokikora ati nta ngorane ubushitse hariya ushatse no kuzi Burundi nta kibazo ibintu bibe nibyo mugabo rero ashitse mu Uganda niho hagiye kuba intambamyi kubera abo bari kumwe yari kumwe n'uwo Emmanuel Biha rero bashikiye i Uganda hanyuma ibintu uko byagenze nuko Idi Amin nawe nyine yahavuye asa n'uwijamo mugabo akabijamo avuga ati uyu muntu umushitsi wanje yaje ngo tugiranire business y'ibintu dusanze dukorana mugabo abakuru y'u Burundi harabi ikintu cy'uko bavuga ati uko ari hafi reka tumurondere turabikorewe i Burundi mugabo babigira ukuntu byateye amakenga mu perezida wa Uganda Idi Amin Dada aravuga ati uyu muntu ni wawe mugomba yuko azi Burundi nimunsinyire muvuge yuko ataca azoba hanyuma jewe nta kibazo ndaheza nanjye ndamubwire katagize mushikira ubu rero bizwi yatangura kwiteka yuko ndashaka kuja i Burundi urumva baratangura kumubwira ati kuri ngaha urashaka kuza ukaramutsa ababyeyi bawe igikuru ni uko utosubira muri politiki ibintu be n'ibyo mugabo mu nyuma rero abari basanzwe bakora muri diplomasi ya ba sekretere d'ambasade harimo abitwa Bankundwa n'abandi barabimenya bari babizi ndize bamushyira mu ndege babazi yuko bavuga ngo bamukubuye mu ihoteli ngo bamujyanye mu yindi hoteli mugabo uko bamwinjiye mu ndege bamwinjiza mu ndege mugabo indege urabona ko itebye asanga rero bamushikanye i Burundi uko umushikanye i Burundi ntabyo yari azi
aho hari
Emmanuel Biha aho hari tariki 31 y'ukwezi kwa gatatu
mu 2023
hanyuma mugabo bagiye Burundi n'uyu Emmanuel Biha na Ndize Karoli Ndagijimana Manuel Biha n'uwo Ndagijimana baca bajana muri Beseri yitwa Beseri Kere bo bumenga baca babagandagura umunsi washika niko bivugwa hanyuma rero Ndize baca mujana direktema igitega ku kirimba kiwo cya kera niko navuga mugabo baca mu bushikiza mu nzu akazu k'abakozi kandi nyina wiwe nawe yabahambavu icyo kirimba cy'umwami urumva rero acamara ukwezi ngaho imbere y'uko bamugandagura nka rero navuga yuko
ari iyihe tariki
igihe yagandagwe itariki 29 mugabo umva yarahamaze ukwezi
29 mugabo ukwezi kwa kane
mu kwa kane
nkuko mubivuga muravuga ko mutazi uburyo yagandagwemwo icyo gihe muri ko musaba ko hoba itohoza ndibaza ko atari rya mbere itohoza nk'iryo risabwa nariko nshaka kuzana Agnes amaze umwanya turindiye nashaka ndakubaze Agnes mumaze gusaba inshuro zingana iki ko haba itohoza ku byerekerwa urupfu muvuga ko datomoye kandi ibyerekerwa urupfu rwiwe byagumye mu mwiza ku bwanyu mumaze igihe mubisaba cyane ubu niho mukiri hagukwiye cyane
murabona yuko ya kutoza ukuri no kunywanisha abarundi wagiyeho amaze kubajya amasezerano y'ukuzana amahoro no kunywanisha abarundi mu 2000 ni ukuvuga rero yuko icyo kibazo cyaje vuba ni ukubwira ngo bashyireho uwo mugwi byarafashe ikiringo hanyuma twebwe navuga yuko icyo tugiye kugisaba ubuunyi kubera urabyibuka ko higeze kuba abantu bavuga ngo habitoza bararungika imigwi y'abantu baza navuga kuserengeta gusa kugira afuye ahantu hari harerekanywe ngo yuko ariho bashinguwe umwami Ntare igituma uko kuri tukurondera ni kubera icyo kibazo cyagumye kiri mu mwijima cyane jewe nibuka yuko kamenyeshamakuru nagiye kuraba umubyeyi wiwe barantaraye akambwira kubwira ingena umwana we yashitse igitega akagemura keshi keshi muri prison bakamubwira bati turavyakira turamushikiriza mugabo we n'ugende bisigura ko yagumye agemura keshi yikoraga muri umwana we wafunzwe kandi bari baramaze kumugandagura rero ivyo byose n'ubusi byo tuvuga byose ni ibyo umwe wese ashobora ko yarasomye yaba yarumvise cyangwa yaba yarabonye bisaba rero yuko haba isesengura rikomeye rikozwe n'uwo mugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi kugira ngo baze banywanishe abarundi bose abahutu n'abatutsi ariko kandi nabo bo mu nda y'ingoma kuko nabone ivyabaye vyarabahitanye vyarabaciye ko umvise ko bavuze ko hariho abari kumwe na Karoli Ndizeye igihe avamye i Uganda aza i Burundi muvyara we muhungu wa Bira urumva nawe ne yari uwo mu nda y'ingoma ariko na muri burya bwicaye abwabaye itariki 29 z'ukwezi kwa kane 72 hari abantu benshi bakomoka mu nda y'ingoma abo ngahe Burundi bitwa abaganwa bishwe nabone ikivuze ko bishwe byakurikiye nk'uko bagiye baratotezwa bamwe barapfuye abandi barahunga ivyo vyose twari dukeneye ko bitozwa neza hanyuma bakavuga rero n'uko ukuntu umwana w'umwami ntare wa gatanu yagandaguwe akagandagurwa hari Repubulika mugabuka uko kuri kujeje ubutungane ntibukore ngo hamenyekane bamwishe n'iyo bamushinguye ure twifuza kumenya uko kuri cyane cyane iyo bamushinguye cyangwa bamutaye sinovuga ngo baramushinguye kuko ibyo turondera ni ukugira ngo batore ibisigi vyiwe hanyuma ashinguranwe iteka nk'umwami w'u Burundi mbere haboneke n'ikigabiro kuko urabona niko vyamye hakiri intwaro ya cami umwami wose ari kigabiro.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga twatumiye abakomoka mu nda y'ingoma y'ibwami i Burundi bari kwavuga ku kugene ntare wa gatanu Ndizeye yagandaguwe mu mwaka w'1972 bakaba bavuga ko yapfuye mu buryo budasobanutse kandi ko ibimwerekeye vyerekeye urupfu rwiwe byagumijwe mu mwijima bakaba bariko basaba inzego za leta mu Burundi basaba umugwi uje gukuri no kurekuriranira seve kogira itohoza kubijanye n'urupfu rwiwe kumwe na madame Agnes Nindorera ari mu bashinze ishyirahamwe Fraternité Ishyaka ari Bujumbura mu Burundi Ildefonse Rugema umuganwa wo mu nda y'ingoma ayoboye ishyirahamwe rishyira imbere ubuyobozi n'imikorere y'intwaro y'ubwami Ligue Monarchique Burundaise ari mu Bwongereza na Ciza Remy Muhigwa ayoboye komite umugwi kukirimba w'abaganwa bari mu Bubiligi komoka bari mu gihugu cy'Ububiligi no mu Buholande umwuzukuru kuri nyina w'umwami Mwambutsa wa kane akaba n'umwishwa w'umwami Ntare wa gatanu Ndizeye. Ngaruke kuri Ildefonse, iyo komisiyo muramaze kuyandikira muramaze kuvugana n'abayigize hamwe na leta kuri iyo dosiye bababwira gute idosiye kugira iryo tohoza musaba
yego me nubanza kuvuga yuko kuvyerekeye gutangura kugira itohoza ry'ukumenya aho bataye umwami Ntare wa gatanu ari ibintu twatanguye kuva kera ndibuka yuko twabitanguye mu 2021 icyo gihe twarakoranye ni radiyo yitwa STA murazi yuko ariyo yahavuye isohora itohoza risobanutse ry'ingene umwami Ntare wa gatanu yakuwe hanze agategwa imitego akaza mu Burundi akicwa abantu b'abanyororo bitwa yuko bamutaye bakatangura kuvuga ingene ibintu byagenze iryo toza RPA yarabikoze nibaza yuko ari ikintu gikomeye iyo severe yofatira ko kuko niko byagenze hanyuma najewe ngaha mu Bwongereza nagiye nabigize itoza mfatiye ku muntu yari umuhanuzi mukuru wahoze ari umukuru w'igihugu cy'Uganda Idi Amin Dada umwongereza yitwa Robert Astle urumva umwongereza nasanze tubana hafi yaho mba hanyuma rero kubera ariwe yari ajejwe ibintu by'indege mu Uganda icyo gihe ntare wa gatano bamutege imitego urumva naragerageje kumushikira turayaga wari mu 2012 mu kwezi kw'icyenda mugabo yanyishuye neza ko yaramaze gukura yaramaze kugwara indwara zo kwibagira hanyuma rero ntiyashoboye kumpa inyishu nari niteze ego rero hanyuma rero aho novuga ingene twagiye turagira amatohoza mugabo muribuka no mu 2012 aho nyine yuko nkuko mushikashumire anyese n'indoro yaje kubivuga habaye abantu baza kurondera aho baba barataye umwami ntari wa gatanu izo n'amatohoza yagiye araba mugabo icyo twuvuga iki si ikibazo cy'uko araba abaganwa umuryango umwami ntari wa gatanu wonyine ufata iya mbere ngo ushyire icyo kibazo imbere ntari wa gatanu yari umukuru w'igihugu nk'abandi bose urumva leta niwe ufata iya mbere ikanafasha kurusha kuko ukudahana twebwe dufatira yuko kubaho ukabakica umwami ibyo zerekana neza yuko yabaye ikintu cerekana ukudahana ko kitagira aho kigarukira aho wibugwaho ukabakica umwami namwe nimwibaze ingene umunyagihugu ashobora kwitwa nk'isazi izo rero niko tubona yuko ubwo butungane bubaye ababikoze bagakurikiranwa kandi bamwe baracariho cyane bagapfuma nabo nyine bicisha bugufi bakatubwira ati aho twamutaye naha tukamushinguranya iteka izo n'ibintu bikenewe kandi mu byerekezo by'ubutungane nibaza yuko leta cyane cyane dufatire kuri leta itwara iyo leta mbyeyi kandi turabona yuko iri kwirashyira ibintu imbere cyane cyane ibintu byo kugarukana amahoro aho rero tukavuga tuti icyo kibazo niba gifate nk'ikibazo cyabo hanyuma twebwe abo mu muryango tuzoshima muri rusange
reka nze kuri Remi Muhirwa amaleta agiye arakurikirana mu Burundi mwaba mwarayasabye ko agira itohoza ku bwanyu kumbure mwibaza ko atoba gushika ubu yaragize aya matohoza mwibaza ko byavuye kuki muri make mwibaza iyi leta ihari ubu ariko izogira mu byo muriko murasaba kugira yubahirize ibyo musaba
turabyifuza icyo nagira ngo nkumbura ko nkumbura aya matohoza 2012 nari mu bantu bagiye muri aya matohoza igitega ku kuronderaho ibisigazwa by'umwami Jowari aho umwami Jowari wa mutaye icyo gihe leta y'u Burundi yari bishyigikiye cyane yabishyigikiye harimo na delegation y'abaspecialiste yo kurondera abantu bapfuye bavuye mu Bubiligi baraza bakadufasha kwitera ibiki n'ibiki ariko byamaze nk'indwi cyangwa zibiri kuko nari zitatu ariko umuntu agashyira kuri iyo conclusion ko icyo kibazo ibyo fonse yavuze kubera kuko hariho abantu bari bakiriho icyo gihe n'ubu bashobora kuba bakiriho nk'umukomanda witwa wamugandaguriye yitwa Sindirije twumva ukuntu umukuru w'igihugu ari we mukuru w'inkoramiyeto n'ubwo uwo mukomanda yari muri retraite abwirizwa kubaha amategeko y'inkoramiyeto tumubaza ari namubaze tubwiye ko byashyitse ko nk'umwamutaye ibindi byose bavuga ati yaba yafunguye ngaha muri kamite bamwicaye ngaha imbere y'iyo sevire hanyuma ngo gukinga amazina hanyuma yakira giti ubwo babitubwira umunsi wese uko turarondera ahandi ukumva ko ariho abantu babizi bazinyegereza kandi nenga guverinoma ite abategetsi batabashikira ngo bababaze directement hano nyogeza
nawe madamu Agnes mwibaza ko ari zihe ngaruka urupfu rwa Ntare wa gatanu ndizeye byagize ku mateka ya Burundi mwitegereje
ingaruka novuga nk'uko nyine Burundi bwabananije guhungabana abatutsi n'abahutu bagasubiranamo intwaro yari gukingira abarundi ikamera nk'itariko irabyitwararika ku buryo haciye haba n'icyo kibazo cy'uko abishwe n'abahutu bicanywe na Ntare umuntu yumvise ingene bigenda biravugwa ko babataye mu kinogo kimwe ibyo byose byari ibintu leta yari yahaye icyo kiringo yarinda kwitwararika ikarondera hanyuma ubutungane bugakora urumva rero niho byahereye by'uko abamacakubiri abarundi bagasubiranamo atantwaro ibinezwe hanyuma kandi hakaba intwaro abantu bagenda barinuba bagenda barinuba naho byateze murabona yuko byahavuye bikweka ibintu by'ingwano hagati y'abahutu n'abatutsi murabona ko hagiye hariho amakudeta mugabo abo bose bagiye barahanahana intwaro b'abasirikare nta kintu kuri bizarondera kumenya ingaruka mbi ni ibyo by'uko intwaro zagiye zirakurikirana zitatunganirije abarundi hanyuma hakahava haba amacakubiri icyuka kibi abahutu n'abatutsi bagasubiranamo hanyuma kandi ikibazo cy'ubutungane kikamera nk'ikizingamitswe ukuri ntikwigere kujya ahabona iko rero batigeze ubutungane bukora byatumye abarundi benshi batizera izo ntwaro zari zihari gushika n'uno munsi ikibazo cyo gutohoza ukuri ku bintu biba byabaye by'ubwicanyi murazi ko hariho n'abandi bakuru b'igihugu bishwe inyuma ya Ntare murabizi ikibazo cy'ukwica Melchior Ndadaye n'uno munsi ukuri ni kuramenyekana byose rero bikaba biri mu minwe y'uwo mugwi uwo mugwi rero twese tuwanze amaso tuwanze yuko ukora atawo wegamiye ukazana uko kuri kubwira uko kuri kuba ari ukuri nyine kongere kunanishe abarundi muti abo bagenzi banjye bariko baravuga ingene ariho umuntu yatwara ikambi yagirizwa ko ariwe yarungitse abaja kwica umwami Ntare no kuha amategeko abamuta mu Kinogo uwo muntu ariho aracyariho hanyuma amatwi ansumira ni uko nyine batatu tubwiye yoba yaragiye ubwiwe kuvuga ibyo afise yubwira ujya mu ngwi ariko uwo mugwi ntiwigeze ushyira hejuru ko waba waramubajije ku kibazo cyerekeye urupfu n'igandagurwa rya Ntare wa gatanu bisigura yuko icyo cyizere hagati y'abarundi n'intwaro hagati y'abarundi n'ubutungane ni ikintu cyatitutse cyane dukurikije ubwo bwicanyi bwabaye bw'umwami Ntare wa gatanu n'abo barundi bose bagiye baricwa kuva abarundi basubiranyemo inyuma y'uko iyo ntwaro y'ubwami
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga ndagomba ngaruke gatoyi kuri Ile-de-France abantu benshi baribaza icyo Ntare wa gatanu ndizeye yoba bamwinuba ko icyo gihe abatwara igihugu cy'u Burundi kugira bashike iyo kubibaza icyo kibazo mwababwira iki naho mutaba mufise ukuri kose kucyo bamwinuba ko gushikaho biba bigenda uko byagenze
ego me yo nibaza yuko ntacyo bamwinuba ko kuko igifadikse kuko nk'uko mwumvise kuko twagiye turabivuga mwumva bamukuye mu gihugu muri munyonyo 1966 hanyuma arava mu gihugu amara imyaka itandatu yose atakiri muri politike murumva yuko yakora utwiwe ariko iyo ntwaro ya micombero ariyo yatembagaje intwaro y'ubwami murazi yuko ari intwaro itigeze itekana na gatoya kuko baguma bikanga yuko intwaro y'ubwami ishobora kugaruka ibyo zagiye biraba hagiye haraba ishaka ryo gutembagazo ry'iyo ntwaro ni ibyo zabaye 1969 aho abasirikare bakuru batari bake bishwe mu 1971 murazi neza yuko habaye ibindi by'uko bagiriza abatutsi ngo b'abanyaruguru b'imuranza bashigikiye intwaro y'ubwami bashaka kugira kudeta maze yuko babacira ubanza gupfa na bo nyine mugabo imana irakinga ntibabica ico bita babyita apfere ntumuburanye hanyuma rero murazi neza yuko ico kibazo cakiciye gifatana n'ibyo byo kuzana Ntare wa gatanu haciye amezi makeya navuga mu kwezi kwa gatatu hanyuma kandi bikaba bitumvikana neza ingene urupfu ingene iryo zanwa ya ntare wa gatanu mu Burundi kumuzana ku gahato bifitaniye isano n'ingene bavuga yuko harabahutu bateye mu Burundi bigatuma haza kiya kiza 1922. Murazi neza yuko igihe bamuzaniye ku gahato haciye hatangura kuvugwa ngo yuko ngo hariho ngo abantu ngo bateye ngo bashaka kugaruka n'intwaro y'ubwami, abo bita abamonarchiste bakabifatanganya n'izo z'uko ngo hari abahutu bateye bavuye muri Tanzania n'ibintu bagiye bararimentanya kugira bishike kuri buryo bwicanye mwumvise mwabonye bwari kuri Burundi. Ibyo rero byo kuvuga ngo ntare wa gatanu hari icyo bamwinuba nta na kimwe, kuko yari ko ararondera kugaruka mu Burundi gutwara, nibo bagiye kumurondera baramutega imitego araza mu Burundi baramuzana ku nguvu mu Burundi baramwica, biba ibintu akamizwe n'ingoma. Mugabo iyo bavuze nk'abo bagenzi banjye bari bashishijemo baravuga bamwe mu babizi, uwo Sindubije ni umwe muri bo. Mugabo hari n'uwundi yitwa Simbananiye. Simbananiye ni umuntu abizi cyane, kuko wewe aravuga neza ingene yari yamuteze imitego akamukuriyari akamukura mu Bubiligi akamuzana mu Buganda akamukura mu Buganda akamuzana mu Burundi. Ibyo bintu hari nk'abantu babizi. Igihugu nicyo gituma tutazoronka amahoro vuba, kuko kubona abantu badukurira bamaze kurenza imyaka 80 babona ingorane twaciyemo mugabo bakagomba banumye. Izo ni ikintu gikomeye kirimo n'umuvumo novuga, kuko ntizumvikana ingene abantu nk'abo babona igihugu ingene kiriko kirononekara ntagire ikintu bava hasi ngo bavuge bati ibintu kugira bisubire mu buryo twogira gutya. Bagomba bajya mu ruhande rumwe rwa politike kugira bagume bateranya Abarundi. Aho rero icyo novuga ni uko ibyo z'uko twebwe mu muryango w'ubwami turiko turasaba yuko uwacu ubwa mbere uwacu nko mu muryango yokorewe ubutungane, mugabo n'igihugu nikibishyira habona ukudahana kuja habona, hanyuma niho twotera imbere turaba ibindi. Mugabo nk'uko mushikacu Agnes ngabivuze, barishe umwami mu nyuma barishe umuperezida, abantu bose ni abantu bakomeye. Mugabo nta nkurikizi, none mushaka umunyagihugu yishwe habe inkurikizi gute? Aho rero niho bigoreye. Aho rero niho tubona tuti leta yose yoza ishaka kurondera amahoro arama nibanze ikure ibyo bibazo mu nzira. Ibintu abazungu bakoze byo gushaka gusenyura Burundi bagombye gusenyura ingoma y'u Burundi, ibyo byatanguye kuri Mwezi Gisabo, hanyuma batuzanamo amacakubiri. Aba bakava ntara baragiye 1962 dutsindiye kwikukira ku Burundi, ariko Abarundi twebwe nyine tuca tubakorera mu ngata, tubandanya ushaka gutembagaza iyo ntwaro y'ubwami turayisenyura, tuca dushaka kuguma mu macakubiri y'amoko n'ubu nibyo tukirimo. Murumva neza yuko hakiya gahaze iyo ntwaro y'ubwami barayitembagaje kwica ntare wa gatanu bagombye guca umutwe inda y'ingoma y'u Burundi. Icyo nicyo kintu byabigamije.
Nashaka Madame Agnes Nindorera tugiye kurangiza, ni ikihe iryo toza muri komusaba, ni ihe kamaro ryogira ku bijyanye n'amateka y'igihugu, ku bijyanye n'ibyo gutuma Abarundi bamenya nk'ibyo yari karavuga ku bwicanyi bwabandanije buba, ukuri ndi kuja habona bikaba bikibandanya bitegereza ibintu gushika no munsi, akaba aricyo gituma ubwicanyi bubandanya atankurikizi bavuga kubera ko ngo atabutungane buri mwibaza ibyo tohoza bigiye habona rigashira ukuru habona byofasha iki mu mateka Burundi.
Jewe muri make mvuga yuko iryo tohoza rikozwe bigakogwa hakurikijwe ingeso n'imigenzo y'u Burundi y'ubushingantahe, abavuga bati ukuri guca mu ziko ntigusha, ukuri kukaja hejuru, ariko ukuri kukaba intango y'ubutungane, ikongera ikaba intango y'ukurwanisha Abarundi by'ukuri. nibaza yuko ivyo byogira kamaro kanini nya ku Burundi hanyuma abarundi bakabona byukuri kunywana mugabo kandi bahagarariwe kandi bahagarara ku butungane atanu marenganywa atawanje wangura je nibaza yuko ivyo byoba ari ibintu bikwiye cyane byo mu Burundi kugira abarundi bumvikane hagati yabo ariko kandi abarundi basubire binzere amareta atwara Uburundi ituma nivuze hariho umukuru w'igihugu uno munsi yaravuze yuko ashaka gusubiza intahe mu butungane ahereye cyane cyane ku ntahe yo ku Mugina nibaza yuko ibyo ariko ingorane uno munsi ni ukuronka abantu bivuga kuri ni ukuronka abatware bahagararira amahoro bagahagararira ubutungane kandi bagacungera umutekano w'umurundi uwo ari we wese bataravye ngo ni umutungo ni umututsi niho by'ukuri ni uko kuri kurondegwa n'uwo mugwi ko bakubwiza icyo kumarira Uburundi n'abazovukira mu Burundi n'insiza twe turi bakuru twabonye byinshi ariko hariho ibintu byinshi bibuze kubwira Uburundi bwubakwe by'ukuri kubakirwa ku kuri no ku butungane.
Murakoze mu kurangiza munsi y'umunota umwe Remi Muhigwa, mu gihe mu mwaka uza hazaheze imyaka 50 ntare wa gatanu ndize agandaguwe mugiye muri ko musaba igitohoza nafise icyizere ko iryo tohoza rizo baryabaye izo nzego muri ko musaba nk'umugwi sebe uzoba wabihagurukiye murafise ico cyizere mugihe muzo ba muri ko mwibuka iyo myaka 50 muri make cyane bose
muri make twagifite icyizere nawe twitwa bikora tutafite icyizere kandi umwaka ni mwe bahagije ubwire iki amatohoza abe kandi nkuko bagenzi banje bayivuze ari de fonte de agnes bibaye Uburundi ngo gushikira imyaka 60 ya independance kumeze neza twese tumeze neza cyo bagizera kandi cyo kizere cyane cyane
yego murakoze cyane hari mu kiganiro muri isanga twariko turavuga ku bijanye n'urupfu rwa Ntare wa gatanu Ndizeye nitoza abakomoka mu nda ingoma y'ibwami i Burundi ariko asaba ko ryoba kugira habe umuco kugende urupfu rwiwe iganda kugwagiwe nkuko babivuga byabaye mu mwaka w'1972. Twari twatumiye Madame Agnes Nindorera ari mu bashinze ishyirahamwe Fraternite Ishaka ari Bujumbura mu Burundi Idefense Rugema umuganwa wo mu nda y'ingoma ayoboye ishyirahamwe rishyira imbere ubuyobozi n'imikorere y'intwaro y'ubwami Ligue Monarchique Burundaise akaba ari mu bihugu cy'Ubwongereza na Ciza Remi Muhigwa ayoboye komite umugwi ku kirimba w'abaganwa bari mu Bubiligi komoka abari mu gihugu cy'Ububiligi no mu Buholande muzukuru kuri nyina umwami Mwambutsa wa kane akaba n'umwishwa w'umwami Ntare wa gatanu Ndizeye. Ndabashimiye mwese kuri iki kiganiro murakoze.
Ejo murakoze cyane kudutumira.
Murakoze gose.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Thank you.
Radio, ijwi rya Amerika.